Sanganino.
Francine Ndiokubwayo.
Innocent Bibonimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize bamwe mu babonye ubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1988 muri komine za kera za Ntega na Marangara barasaba umugwi ujejwe kumenya kuri no kunywanisha abarundi sévère kugira rusansuma rw'abantu biciwe muri ibyo bice kugira ukuri kumenyekane bakaba babishikirije kuri uwa kane mu nama y'uwo mugwi sévère yo gutegura amatohoza azokogwa muri ayo makomine. Umugambwe ko debu uranegura ko leta ipanze inzu ku mafaranga y'umurengera ariko izo ipangishije zikinjiza make. Umukuru w'uyo mugambwe akabona ko leta ikwiye nyabuna gusohora abapanze izo nzu ikazikoresha kugira amamiliyadi yahora atangwa afashe mu kubaka izindi nzu zayo. Kwigenekerezo rya 14 munyonyo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wariwe kugwanya indwara y'igisukari mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu kwipimisha iyo ndwara. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba bwaratunganije isekeza ryo kwipimisha indwara y'igisukari n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Muravyumva murano makuru mukanya
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Dasubiye kubaramutsa kwigenekerezo rya 19 kuno kwezi ni urubanza rwa Sandra Muhoza umumenyesha makuru wa Ranova ruzoburanishwa. Ni nyuma yaho rusivye kuburanishwa kuri uwa kane muri sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Imvo ikaba ari kumwe mu bacamanza yari mu ntaha avuga ko idosiye yamushikirite bagutyo ntiyaheza ngo aronke umwanya wo kuyisoma. Eric Ntibandetse ari mu bamuburanira Sandra Muhoza amenyesha ko batakira neza uko kuguma bigize imbere urwo rubanza na burya uwo aburanira kitswe n'amagara. Sandra Muhoza agendera ku bibando bita Beki aho atagishobora no kuburana ahagaze. Bamwe mu babonye ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1988 mu makomine ya kera ya Ntega na Marangara barasaba umugujeje ukuri no kunywanisha abarundi sévère kugira rusansuma rw'abantu biciwe muri ivyo bice kugira ukuri kumenyekane. Basigura ko amakenga ari menshi aho bamwe bavuga ngo abatutsi bishwe nibo benshi abandi ngo abahutu nibo benshi. Bakaba babishikirije kuri wa kane mu nama ya sévère yo gutegura amatohoza azokogwa muri ayo makomine. Pierre Claver ndayicariye arongoye sévère akabahumuriza abo bantu avuga ko rusansuma yatanguye. Ni nkuru tubaza Clovis niyo nkuru.
Jewe ngabasaba yuko mwokwitabulisa liste y'abantu bapfuye muri Ntega na Marangara.
Amakenga ni menshi ku barundi babonye cyanke bumvise ubwicanyi bwabaye ku Ntega na Marangara mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1988 ni mu ntara ya kera ya Kirundo. Mu nama umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanyisha abarundi CVA wagurishije kuri uyu wa kane mu ntumbero yo gutegura amatohoza Mbonigaba Cyprien ari mu babibonye asaba ko hoba rusansuma kugira hamenyekane abahutu cyangwa abatutsi bahasize ubuzima.
Un inventaire colline par colline nubwo gonto budeha anatanda yuko tubirengera tumenye mbega uwo muntu yitwa a yari umuhutu cyangwa yari umututsi yabahehe mbishobotse akeka ko yishwe nani kandi aho nta gutoranya abahutu bamenye kandi abatutsi bamenye kandi ku musozi kuri Ntega na Marangara.
Sunzu Salvatore mukukuruke yahora ari umunyeshamakuru ku radio nkuru y'igihugu nawe narasaba ko hokugura utonde bw'abahutu cyangwa batutsi bishwe muri izo komine ubwira abavuga ko ari benshi bahasize ubuzima bimenyekane.
Mwavuze ikintu citwa metodologi ariyo n'ibindi bintu byinshi novuga byinshi mugabo ku byerekeye metodologi jewe nabasaba yuko mwokwitabulisa liste y'abantu bapfuye muri Ntega na Marangara. urumva abatutsi bariko baravuga umenga n'abatutsi bahonye je nje kinambaraza ntibanavuga bati abahutu nabo bagize ingorane nizi rero nasaba yo kwiyorisha abantu bapfuye ni katuze ntibite ndegana maranga reka nahandi kwarandi bari menshi bapfuye
kuri ivyo ambassadeur Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi CVA abahumuriza avuga ko rusansuma yamaze gutangura
bimwe bya rusansuma nyakuba ba ministre wabyumvise turabirembeje kandi tageze ubibazo saba 65 zubisohora hageze ugasaba 62 63 zubisohora hageze 91 zubisohora 93 gere civile zubisohora wagasore ngenda n'umwe 60 zose zubisohora kandi turabirembeje eshofe matwara itanguye yega byinshi biva muri mwebwe kuko ababuze ni mwebwe ni twebwe imiryango yacu
abandi bari bitavye iyo nama babona ko umugwi CVA warukuye kwicarana n'amashyirahamwe atandukanye abanyagihugu kugira habo kunywanisha koko buba ku Burundi kugira banatume no gwaruka go muri kazoza kutazoguma biyumvira ivyamoko
Clovis niyo nkuru umugambwe Kodebu na uranegura ko leta ipanze inzu ku mafaranga y'umurengera ariko izipangishije zikinjiza make kandi arizo nyinshi kefa nibizi aburongoye abivuga afatiye kucegeranyo fata kibanza chatanzwe inyuma y'urugendo mu ntara za Buhumuza Gitega na Bujumbura aho umushikiranganje wa mbere yashikirije kureta ipanze inzu amajana 3 ku miliyari 9 mu gihe inzu amajana 6 ipangishije zinjiza imiliyoni amajana 5 warongoye umugambwe Kodebu akabona ko leta ikwiye gusohora abapanze izo nzu ikazikoresha kugira ayo mafaranga yahora itanga afashe mu kubaka izindi nzu
ntivyumvikana kubona leta iguma ipanze amazu ikoreramwe ku mafaranga angana uko mu gihe hariho izindi ipangishije kandi nibaza yuko bikunda ko zishobora kuba zirimwo amabiro turavye rero amafaranga leta ipanze n'amafaranga y'umurengera uharuye ku myaka tumaze dupanga amafaranga nayo twinjiza akaba ari intica ntikize bigaragara yuko bishoboka yuko yaba abapangisha ayo mazu canke abapangirwa bashobora kuba bifise mu inyungu ku giti cabo inyungu zishobora kuba ziriko zihomza leta twebwe rico twibaza camere cokugwa nuko inzu zose za leta bikunda yuko ama service leta koreramwo ibukuramwo bazipanze hanyuma leta ikazikoreramwo aho bapanze bakasubiza beneho ica kabiri nuko izo miredi 9 dupanze zopfuma ziba zikariha amadeni leta igafata ideni ikubaka amazu yayo dukoreramwo aya mafaranga twa turiha abapangishije leta akarihwa ideni leta yafashe ikubaka amazu yayo nibaza ko nko mu kiringo c'imyaka 20 twa twamaze kwa dufise amazu iwacu akwiye n'amadeni yaraheze kurihwa hako tuguma dupanga nubwo nibaza ko bitoroshe kubera inyungu bamwe n'abandi babizigamwo
Amakuru twabateguriye harabandanya kwipimisha utarabona ibimenyetso by'indwara y'igisukari canke indi ndwara yariyo yose ngo ningira kamaro bivugwa n'abanyagihugu bipimisha indwara y'igisukari n'indwara y'ivumboka ry'umurindi w'amaraso mwisekeza ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Oscar Ntihabose umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje ajejwe kugendura ubuvuzi n'ibibera mu bitaro akabamenyesha ko iryo sekeza ryatunganijwe mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu kwipimisha iyo ndwara avuga ko na hatabitigira inyezi na vy'abagwayi biboneka ko ubundi ari benshi ni mugiye kuri uyu wa 14 munyonyo hazo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'igisukari n'inkuru tubaza Stella Ndayishimiye
kwipimisha utaragwara ni byiza kuko
Abanyagihugu batari bake bari bitavye iryo sekeza ryo kwipimisha indwara y'igisukari bita diabete n'indwara bikunda kugendana yivumbuka ry'umurindi w'amaraso baremeza ko kuza kwipimisha ataraboneka ibimenyetso ari byiza cyane bagashima ko baronsa akaryo ko kwipimisha kugira bamenye uko magara yabo yifashe
nsanzwe nzi ko diabete ndayifise ngaca nkenera kuzanda menya ingene ibiharuro biduga canke bimanuka
ngwara y'isukari iyo utayimenye ishobora kukugirira nafi kandi iyo umenye karamagara yawe utaragwara biba byiza je nsanze ari normal rero abantu batunganije kino gikorwa twabashimira cyane
bahamagarira abanyagihugu bagenzi babo kuza kwipimisha
yoronsa kanyu wari wese arashobora kuwashika bakamurabira yarasanzwe aziko agwaye diabete bakaraba ibipimo bigeze byo babyiza umuntu wari we wese ahashitse bakamupima akabona ko hari diabete afise cyangwa atayafise
ko bahanura kuza bari pimisha naho hatobirisekeza naho buri amahera ko ni ibintu byinshi dukora bidutwara amahera bitatubwirira kamara
ubwa muganga Oscar Ntiyabose umuyobozi mu bushikiranganje bw'amagara abantu ajejwe kugendura ubuvuzi n'ibibera mu bitaro ubushikiranganje bwateguye iryo sekeza bagamije guhimiriza abanyagihugu kwipimisha iyo ngwara
twashimye rero gutunganya rino sekeza kugira ngo dutera kamo abene gihugu bijukire gwanyizo ngwara bisaba yuko umenye uko amagara yawe ameze
umunsi mukuru wahariwe kugwanya ingwara y'igisukari uzohimbazwa ku isi yose kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 munyonyo nkuko bisanzwe bikogwa buri mwaka
mu gisata cy'amagara y'abantu kandi abanyagihugu muri komine Kayanza intara ya Butanyerera ntibabona kumwe bijanye no kwifungisha kubyara burundu ku bagabo bamwe babona ko ari uburyo bwizewe bwo kubyara ku rugero mu gihe abandi babona ko umugabo atokwifungisha burundu ngo kuko uwo bubakanye yohava abandanya kubyara ku bandi ujeje gisata cirondoka rijanye n'amagara meza mu yahoze ari intara y'ubuvuzi ya Kayanza amenyesha ko igituma abagabo batijukira gukoresha ubwo buryo bwo kubyara ku rugero ari kubera ibihuha babwirwa ko umugabo yipfungishije kubyara burundu ababaye inkone ni inkuru tubaza Patrick Sengiyumva
Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Kayanza intara ya Butanyerera twavuganye kubijyanye n'uburyo bwo kugabanya imbyaro mu kwiyugaza burundu kubyara ku bagabo bavuga ko muri iki gihe ubuzima bwazimbye n'amatongo yaze ubwo buryo ahubwo aribwo bukwiye guhurumbirwa
n'uburyo bwiza kandi benshi babyitabiye kuko niho amajambere ageze ko kugabanya imbyaro urabona kugira abana bahinduka umunani n'ingorane
gaca ugira ati tuye ko fise babiri batabane have no loha kurabona n'injya z'ubu ziragoye kibule n'amatongo y'ubu urabona rako Bukya abantu mbere bafata umugambi ho bukya bogabanya ingorane mu bantu bintu bikagenda neza
umugabo amaze kubona ko yoba afite nk'abana benshi yibwaza burundu bo byumvikana n'umudamu wiwe kubera umaze kubyara abana benshi ronka ibintu bafashisha
ni mu gihe kurundi ruhande abandi bo babona ku mugabo ato kwiyugaza burundu kubyara ngo kuko rimwe na rimwe umukenyezi wiwe shobora kubandanya byarana n'abandi bagabo
kwiyugaza ku bagabo sibyo umugore acazararenga ibigo kubera umugabo atabakimeze neza
byarana njum niwe yagiye kwiyugaza abyahe gatatu umugore we none ubu yaciye abyarana n'uwundi mugabo ariko aba yakomeye n'uwo mugabo adakomeye umva byoca bigenda
abagabo barashobora kubikora hama rero abagore bagaca bivyarira ku bandi bagabo je nama mbona leta itegeka ko umwana rirekwa mu rugo kuko umugabo aba yabikoze abibona
Patrick Herbert Mukunzi ajejwe igisata cirondoka rijanye n'amagara meza mu Kayanza amenyesha ko ukuba uburyo bwo kwiyugaza burundu kuvyara ku bagabo budahurumbirwa ngo akenshi biva kubihuha bya bamwe nabandi ngo ku mugabo yifungishije kuvyara ababaye inkone mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
kumenya amategeko ni ngombwa
kumenya amategeko ni ngombwa
kumenya amategeko ni ngombwa
Iyo uruhusha rwahawe ucukura ubutare hakoreshejwe uburyo buhanitse ibyo bita exploitation de grande mine mu Gifaransa rurangiye waruhawe habwirizwa gukora neza aho yimvye akahafurira nihabere amasanganya kanakingira ibidukikije nkuko biri mu masezerano kandi akabikora ku mafaranga yiwe ibiri mu ngingo ya 89 y'itegeko rigenga ubutare mu Burundi ryo kuwa kane myandagaro 2023 no munsi tubandanya tubasomera iryo tegeko tugashimikira ku ngingo za 86 87 89 Mireye Kanyange
Ingingo ya mirongo munani na gatandatu y'iryo tegeko ryuwa kane myandagaro 2023 ivuga ko ufise uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe uburyo buhanitse canke uwo yahaye ubwo bubasha bavyumvikanye ngo abwirizwa agace ka mbere gushikiriza adatevye urwego rubijejwe uburyo bwose bwo gushika ahacukurwa ubutare agace ka kabiri ngo kwerekana ibitabo by'ingene ibikorwa biriko biragenda ibitabo birimo abakozi akoresha ibitabo by'umwimbu n'uri mu bubiko ubutare burungikwa handi hamwe n'ibitabo byerekana igurishwa ry'umwimbu agace ka gatatu kakavuga ko ufise ugo ruhusha abwirizwa gutegekaniriza impanuka abakoresha akanamenyesha adatevye isanganya ryose ry'akazi ingingo ya 87 nayo ikavuga ko ufise uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe uburyo buhanitse abwirizwa kugira icegeranyo cy'ubuhinga inga n'uburyo cy'umwaka wose casuzumwe n'abahinga ico cegeranyo kikarungikirwa umushikiranganje ubutare n'amakariyeri akanamumenyesha ubutare afise mu bubiko n'ubundi butare yoba yarubuye icegeranyo kikigwa n'ubushikiranganje hatarenza amezi atatu nayo ingingo ya 89 y'iryo tegeko yerekana ko iyo uruhusha rwahawe ucukura ubutare hakoreshejwe uburyo buhanitse rurangiye nyene guhabwa ugo ruhusha ngo abwirizwa furira aho yimvye agakingira ibidukikije akoresheje amafaranga yiwe kandi bigakogwa nkuko bavyumvikanye mu masezerano
Mugambwe sahwanya Frode Burakeza radio isanganiro ku myaka 23 himazirikira samirana cegera curongo yo mugambwe akavuga ko bashimishwa n'ingene itanga makuru agezweho kandi yigisha abayumviriza Phineas Nigaba aranashimana cane cane ku ibiganiro vya politike bikogwa bituma abantu batanga intererano zabo bagaheza bagagira ico bashitse ko kubwiwe ngo leta yari kwiye gushigikira amaradiyo yigenga mu vy'uburyo binakunze n'abanyagihugu bagaterera kugira ibinyamakuru biterebije imbere
Ndumudushikiriza turumva ko ari ibintu birimo ubuhinga budasanzwe bituma dukutahura neza ibiriko berabera mu gihugu cyacu kandi nacu tukumva kutumerewe neza rero ubwa mbere na mbere twagomba tubakeze kubera ko iyo myaka yose muyimaze muri kumura dushikiriza makuru meza kandi mu bisata byose by'igihugu eka ntacyo mutatubwira kandi bituma nacu tumenye twitwara tukamenya n'intera twotanga kandi icyo dukenguruka mubaza ibice byose ntawe mukumira ibyo rero nibyo byatumye n'iryo teka muri ronka ibyo rero tukabasaba ko ubwa mbere mu bibandanya kugira ngo bijya bintu bitatu bigize kumenyesha makuru ni kuvuga kuduha makuru mukaturera kuko birakenerwa nk'iyo hate yibiza mukaturera ati nk'ubu hari amazi misa rikorera mwavuga muti mukarabe mugire gucye yari education ariko mwaba muduha mukashiramo nakaziki tukaruhuka neza bigaca bituma umuntu aba equilibre mu buzima bwiwe akumva ko anonokewe agacaje no kumirimo yiwe atekaniwe kandi kidi nacyo bwo nk'ubya politique dushima ibiganiro mugira bya politike bituma abantu batanga intererano mu wese akabivuga ukabyumva hama bigaca bituma abantu guheza bagira ibyo bahuriye ko hama amaradiyo ari mu nkingi za demokarasi rero iyi radiyo ziriko zirakora cyane cyane azabigenga turanezererwa cyane kuko abari nkingi ya demokarasi iri kirakomera tubifuriza rero ko nubwo ibibazo byuba bihari ariko tugasaba ko leta mu twigorigira naho nyine yosubira kuraba ikongereza kugira ngo ibinyemenyesha makuru byigenga cyane cyane iradiyo sanganiro irimo kugira ngo bashobore kongereza uburyo babiha bishobore kubandanya bitera imbere bishike kure tama rero tugasaba na twebwe tuyumviriza bishobotse mu minsi iri imbere muzorabe tutatanga n'igihumbi bega byofasha kuko ni gikoresho kiza cyane hama tugatera iradiyo gatera imbere
Naha makuru twari twabateguriye duciye tuyagarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze Innocent bibona imana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mugira ibihe byiza
Francine ndiyo kubgayo